ya indundi culture amakuru mu kirundi
turabaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru icyizere cy'uko umugwi serukira gihugu w'u Burundi mu mupira w'amaguru intamba cyo kwitabira igikombe cy'isi gisa n'ikiriko kirarangira ni nyuma y'uwo mugutsindiwe n'uwa Kenya Harambee Stars igitsindo kimwe ku busa kuri uyu wa kane ku kibuga intwari c'i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi n'uwo mugambi wo kubaka ibitaro by'amakomine haheze hafi imyaka itanu utangajwe na leta ubandanya kuvugwamo ingorane muri aya makuru murumva ukuntu bamwe mu bashinga amateka b'u Burundi bidoga ko hari inyubako n'ubu zisa n'izanse guhera cyo kimwe n'amafaranga yagenewe icyo gikorwa katishirizwa mu bindi bikorwa ibindi bisa n'ibyanse gushirwa mu ngiro n'ibyo gutora uducupa dukozwe mu bikoresho bitabora bita plastike birimo biraje ishinga bamwe mu bajejwe intwaro mu ntara ya Bujumbura byose muraja kubyumva muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubera Intwari ijwi niyo zironkeje Imana kanya mu yarambuye
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu tuyahere mu bijanye n'ivyinyubako aho bamwe washinga amateka b'u Burundi baneguru kwikwega kuguma kwibonekeza mu mugambi wo guhindura amavuriro mato mato mu bitaro by'amakomine rimaze igihe gemewe na leta gushika n'ubu ricibonekezamwe ingorane mu gihe inama nshinga amateka yari ikoranye ku munsi wa kabiri w'iyindwi aho rihatumiwe umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi bamwe mu bagize icyo bashikiriza berekanye amakenga ku mafaranga yagenewe kubaka ibitaro agakoreshwa ibindi cyangwa ibitaro bitangura kubakwa bigacirirwa hagati umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yavuze ko ikigo cy'igihugu cyitaho iby'inyubako buha cyatahawe intumbero nshasha kandi ko uyu mwaka inyubako zitari bwarangire zasubiye guhabwa amafaranga ngo ziherahezwe byinshi na Claire ya Kankundi
Ishigwa mu ngiro rya politike y'igihugu yo guhindura amavuriro mato mato mu bitaro by'amakomine riracibonekezamwe ingorane nk'uko umushinga amateka arongoye umugwi w'amaho uraba ibijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga mu nama nshinga amateka Redempteur Gahitira anegura ko ikigo cy'igihugu cyitaho iby'inyubako obuha gikoresha amafaranga gihabwa icatagenewe
hariho les trois hôpitaux do district zategerezwa kubakwa ntega Busoni na Nyabikere avec un budget d'un milliard 337 millions n'utundi tukenya hanyuma obuha imaze kuronka iyo transfert ikintu yakoze yaciye ikuramo 206 millions yonyene icibanza kwa pira neza liyere y'abafordiseri
umushinga mateka Beatrice Bukuru avuga ko ategwa makenga n'inyubako zatanguye kubakwa nk'amavuriro ariko ubu ibikorwa byahagaze
ibugendana hariho CDS yerekuba ibikorwa byahagaze bigeze ku 18 kwijana cyane yarikorwa muri bije ya 2023-2024 mugabo muri izi bije zikurikira nta na hamwe biri hariho na isasho ya hopital communal ya kero nayo nyene yari kugendana nabyo nyene ibikorwa byarahagaze
Kuri iyo myitwarariko umushikiranganji wa mbere w'u Burundi ari umutumire kuri uyu wa kabiri imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka zikoranye Nestor Ntahonuye yavuze ko hari amategeko ubuha yahawe
twabaguye duti iyo amaheraje ubu akagenerwa iki gikogwa ico kindi abo bantu batarazana amahera kireke ukora ico gikogwa cy'amahera yaje gihere ntiwitege ngo yandazoza ubu niyo ntumbero twatanze
kukijanye n'inyubako z'ibitaro ibikogwa byatanguye ariko ntibihere naho ntuye yashikirije ko hari amafaranga yagenewe kuzibandanya
y'amashantiye atarahera cyane cyane kuri iby'amasantre de sante uno mwaka twavuze duti muri bije dushiremo amahera kuri izo nyubako zose zitarahera abari izo tunovuga duha amahera kugira zishobore gukogwa zihere urera amahera kuri nyinshi amahera arimo barazishize muri bije
mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ashikirizwa amabanga yo kurongora igihugu kwa 18 ruheshi 2020 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yatangaje umugambi wo guhindura amavuriro mato mato mu bitaro by'amakomine ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu kwaciye bwerekana mu gihugu cyose amavuriro 116 kwazo cahindurwa
ikindi bisa n'ivyanse yavuze ko gishigwa mu ngiro nibwirizwa ry'umukuru w'igihugu cyo mu mwaka wa 2018 gerekeye kwihaniza gukoresha ubumwanya n'ibindi bikoresho byo mu bwoko bwa plastike buhingurwa n'amashyirahamwe atandukanye gushika n'ubu ikibonekamwe ingorane. Ibi rero biraje ishinga bamwe mu bajejwe intwaro mu ntara ya Bujumbura. Ikibazo cyagarutswe ko mu nama yabahuje n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi mu ntango z'indwi turimwo inyuma y'imyaka hafi indwi iryo bwirizwa ribaye abo barongo yabandi bidoga ko nk'amacupa adasubirizwa iyo yahinguriwe nk'uko byategerezwa. Umushikiranganje wa mbere akaba yavuze ko kuri ibyo leta ifise ibyo ikora n'ibindi idakora, acamagarira abanyamitaye kwerekana uruhara rwabo nabo yotamira tuzi.
Imyaka indwi irikirarangira leta y'u Burundi ifashe ingingo yo gukura mu bantu tumwanya n'amacupa akozwe mu kamwanya. Niyo ngingo nyene itegeka abanyamahinguriro gutora iyararaga ivyo bikoresho bakaribika bakarihinguramwo ibindi bintu canke bakariha kandi gaciro nk'uko bigaragara mu ngingo y'indwi y'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka wa 2018. Ariko gushika ubu iyo ngingo bigaragara ko itigeze yubahirizwa na bene amahinguriro bamwe bamwe aribo banacuruza utwo ducupa. Ivyo mbere vyaranidogewe n'abajeje intwaro mu ntara ya Bujumbura mu nama n'umushikiranganje wa mbere yo ku munsi wa mbere w'inondwi.
Nawe ni kuri tubona amazi atanuka ariko nk'uko ndarawe plastike tuzaguherera he finalite yatwe ni iyahe? Aka kanya bajya babizanye ndazi yuko ari bo bari responsable après visage nibo bateza kuburigitera kuko buranavamo n'ibindi bintu ariko nibo bariyoramiye plastike zazibijana kanivu kandi ababizanye nabo biraramiye ariko bayigeraniza inoti.
Aha bakaba basaba umushikiranganje wa mbere ko n'inzego za leta zijejwe kubahiriza iryo tegeko zo kwikangura.
Icyo gikuri ntabwo nanjye nsabiraho ko abenshi nzise kubisukura asimisema muri uguha uwusi cinsaba yuko bora na komisiyo tekinike irishaje y'ibyo bintu kugira ngo ingingo zifatwe zibereye ubundi bintu byose ngo bibazwa administratio kandi ababiteje nabo bari harimo nabo mu nzego za leta kubera kutavugana.
Umushikiranganje wa mbere Nestori ntaho ntuye yavuze ko ibijanye no kubuhinguramwo ibindi bintu leta izogira ico ivyiyumviriye ko bagahamagarira abanyamitahe kuba bariyumvira uko bo butoza bakabuhinguramwo ibindi bintu.
Nivyo ubuntu bwa plastiki nturatora uko bo neza na neza gukogwa mugabo vyose twama tuvuga n'ivya bindi nyene leta irafise vyikora n'ibindi dakora abo abanyamitahe nibiyumvire ukuntu bagutoza bo vyaza umusaruro mugabo na leta kandi izobwira icyo ivyiyumviriye ko
itegeko nshikiranganje rusangi ryo mu mwaka wa 2020 gerekeye ishigwa mu ngiro y'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka wa 2018 ribuza kwinjiza mu gihugu gukora kudandaza no gukoresha amasashe n'ibindi bitekezo bikozwe mu kamwanya mu ngingo yaryo ya 16 ritegekanya ko umuntu wese canke ishirahamwe ritisunze uburyo bwo gutunganya no gukuraho imyanda ikomoka mu bumwanya bwakoreshejwe hanishwa ihadabu riri hagati y'ibihumbi ijana n'imiliyoni zitanu y'amafaranga y'amarundi.
Radio Indundi Culture.
Aya makuru yacu arabandanya mu bijanye n'inkino. Umugwi nserukira gihugu Burundi ntamba mu rukino rw'umupira w'amaguru uhejeje kuri uyu wa kane gutsindwa n'igihugu cya Kenya Harambee Stars igitsindo kimwe ku busa muri za nkino zo gukurakura namwe mu migwi izo kwitabira igikombe cy'isi kizobera mu bihugu bya Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexico mu mwaka wa 2026. Icyo gitsindo kikaba cyabonetse mu minota ya nyuma mu gice cya kabiri cy'urukino. Ni mu gihe Burundi bwari bwanaronse ikarita itukura ku mukinnyi Bonfils Karebe ku munota hafi wa gatandatu mu gice cya mbere cy'urukino rugitangura. Ukubandanya ku gwisero kiragihuga intamba icizere kikaba gisa n'ikiriko kirahera kuko ubu bugira gatanu mu mugwife burimwo n'ibindi bihugu nka Cote d'Ivoire, Gabon, Kenya, Gambia na Seychelles. Urukino gwimirije rukaba ruzohuza intamba n'umugwisero kiragihugu w'igihugu cya Gabon. Abakunzi b'umupira w'amaguru basaba bajejwe gutunganya ikibuga citiriwe intwari gushira amazi n'ibikoresho byo gukaraba ku bwinjiriro bwose bw'ico kibuga muri kintu gihavugwa indwara ya kolera. Ivyo babishikirije kuri uyu wa kane mu gihe hari urukino ruhuza intamba mu rugamba n'umugwi w'igihugu ca Kenya rwabereye kuri Stade Intwari mu gisagara ca Bujumbura. Bamenyesha ko imbere y'uko mwe nayo mahiganwa aba bo kwibutsa abarorezi biciye mu bimenyesha makuru ko babwirizwa kwitwararika isuku. Ni mu gihe mu ntara ya Bujumbura havugwa abantu batandatu bamaze kwitaba Imana biturutse kuri ico kiza. Diodone Niyanzigami.
Ushitse ku ruzitiro rw'ico kibuga ku bwinjiriro bwacu uko ari indwi nta mazi cyangwa ibikoresho byo gukaraba bihibonekeza, ariko winjiye muri ico kibuga gikikujwe n'amabombo kandi ari mw'amazi. Mu nyubakwa zacu naho hibonekeza utuzu twa sugumwe kandi dutunganije neza, ariko abaje kurorera ugo rukino nta numwe yakaraba. Uyu murorerezi ati birakwiye ko abarongozi bacu bari kwibutsa abaje gukaraba.
Nk'ubu urabona hari habavuye nk'imuyinga na cyane cyane ahubwo bari bajejwe yijene nibo bari guhimiriza bariho nk'abapolisi bakabwira ati cyahajya gukaraba.
Ndabona abonye aho kwere no kwa umuntu ngo yakwinjira akaraza no kugira ngo byagize ba urwaye wangiye kubanye akorera urumva ko na byera byari bikina ko bashyiraho indobo hari hanze nyuma bakinjira aho akaraza oya gukina ngo byo birahenda.
Uyu we abona ko inzira byocamwo ari ukubimenyesha mu bimenyesha makuru kugira ngo ubwo butumwa bushikire abashoboka.
Iyo daye n'imbere yuko urukino rwo bategerejwe kuba kabatwagacisha ku maradiyo tandukanye n'uriya mutamari hariya urashobora kukimubwira mwicaye ati je ndogenda kuraba umupira mugabo biruku nuku nuku nuku.
Babona ko mu gihe hoba ariko haratunganya mwene izo nkino ico cisuku co kwitwararikwa. Buramatari w'intara ya Bujumbura aroyize ndayikengurukiye mu nama yo kuri uyu wa mbere n'umushikiranganje wa mbere n'abari mu bisata bitandukanye, akaba yatangaje ko abantu batandatu bamaze guhitanwa n'indwara ya kolera. Akaba yamagara abajeje intwaro gufata ingingo zibereye kubatubahiriza ingingo zijanye n'isuku.
Naye mu bijanye n'inyigisho ishure shingiro rya Kamesa ya kabiri aho ni muri zone Musaga muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura hanzwe n'ubukene bw'intebe abigisha badakwiye cyo kimwe no kwaga kwa masomero. Muramwe mu masomero intebe imwe ishobora gusangirwa n'abana bagera kuri batanu. Ubuyobozi bw'iryo shuri buvuga ko ibitigiri by'abanyeshuri bakiwe uyu mwaka w'ishuri uri kuramara hafi kiringo cy'ukwezi utanguye bitariko birorohereza igikorwa cy'abarezi, ariko gusaba ubufasha Norisi Nduwimana.
Abanyeshuri bigaho bashobora gushika bane canke batanu ku ntebe imwe cane cane mu myaka ya mbere n'iya gatandatu. Iryo shuri ryubatse mu gace kariko karagwiramwo ingo nshasha kubahuguza amatongo bava mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura ya kera canke mu zindi ntara, nkuko biriko biraba mu gihe ca none mu makaritiye yo ku mpera z'igisagara. Gushika ubu ntiharamenyekana neza ibitigiri ntabanduka by'abashobora kwiga mu isomero rimwe rimwe, kuko n'ubu hari abacakirwa hakaba n'abataratonda bahanditswe. Ico bikoze ubuyobozi buvuga ko biruhisha abarezi. Frederica Barakabitse ni warongoye iryo shure.
Birabagora mugabo kubera n'umwuga wa Yezu baragerageza naho baruha ko bashoboye. Gusa ingorane tugira nuko iyo hari umwigisha agwaye canke yagize akabazo nk'uko mwabibonye mu musanzu muri iryo shure nta bigisha dufise barenga.
Ubu rero icihutirwa nk'uko bibandanya bishikirizwa n'uwo muyobozi n'abigisha bo kunganira abahari hamwe n'amasomero yogabanirizwamo abanyeshuri.
Iyo babyaye bikunda n'imiburiburi turose nk'abigisha barenga ko nka batatu kuri groupe yofasha gihambaye ubuye nuko habanza kuboneka amashuri kugira ngo abana bagabanuke hamwe nabo bashobora.
Mu ntango z'uno mwaka w'ishuri uri kuraba bukwezi utanguye, ishuri nshingiro rya Kamesa ya kabiri kandi rirahanzwe nibura ry'ibitabo byo mu myaka ya gatandatu rivugwa no mu zindi ntara hamwe n'intebe.
Kuva hatanguye izinyigisho nshasha zahereye mu wa mbere tukaba tugeze mu wa gatandatu tutararonka ibikoresho bikwiye. Ivyo navyo ni iby'igihugu cose bwabo umwigisha arafise igitabo akoreye nagahaze mugabo turacarindiriye.
Mu mwaka w'ishuri w'imbere y'ubu turimwo, ishuri nshingiro rya Kamesa ya kabiri muri komine Mugere ryabayeho mu myaka higi mu 1997 ryari ryakiriye abanyeshuri barenga 1750. Uwo mwaka bashobora kwaba 2000 bigira mu masomero atarenga 10. Ibyo bituma hari amasomero yigamwo abana bari hagati ya 80 n'ijana. Ibyigwa bitangwa mu migwi irenga 20. Abanyeshuri bamwe bakiga mu masaha y'igitondo abandi nyuma y'umutaga.
Tukivuga ivyo nyene bijanye n'inyigisho, urunani rw'amasendika y'abakozi bo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB na gorunana saba kumugambi wo gusubiriza abigisha baheruka guhindurirwa aho bakorera uherutse gutangazwa n'umushikiranganje mu byajejwe harimo indero woshigwa mu ngiro koko werekeye bose umukuru w'iyo sendika Antoine Manuma anegura ko n'ubu hakira abarezi bakorera kure yaho baba muri kino gihe byo kubaho no kuyunguruza bitoroshe yamara rero anashima ko hari abamaze gusubirizwa ku mashure bakuweko Antoine Manuma arongoye runani rw'amasendika FENASEB
bamwe mu bigisha bari barungurujwe ahandi bakubaho bahora bakorera mu myaka ya 2016 na 2017 baramaze gusubizwa iwa mu runoni kwa masendika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEBE turashima ko ico gikorwa cyatanguye kuko twari twakirindiriye kuva kera ikimenyetso ko umushikiranganje w'indero w'ubushakashatsi yatanguye gushira mu ngiro ibyo yemereye abo bigisha ariko rero abakirindiriye tunganirizwa muri ubwo buryo baracari benshi baguma bibazaho bazoshikirirwa ubiho by'ubutunzi turimo ingendo ndende bagira ntizi borohera mbere n'ubuzima bwabo urahungabana mu mushahara udafashe umwigisha ahembwe bashobora kwibeshaho ngo babesheho ababo ibyo rero bigatuma bakora badatekanye bigatuma n'umwimbu w'abarigwa babo utaba mwiza twari twifuje ko ikibazo c'abigisha bungururijwa ahantu torega umuti imbere yuko hatangwa akazi kubigisha bashasha ariko ntivya kunze naho biruko turazi ko abigisha bakenewe ari benshi ni kuvuga ko ibibanza bo bashiramwo tabuze mu burere bahora bakoreramwo kugira ntihabe akarenganyo dusavye mu mushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi tere indi ntambwe kugire ikibazo cy'abigisha bungurijwe ahandi kive mu nzira kuko kimaze igihe kirekire
Uyari Antoine Manuma arongoye runani rw'amasendika y'abakozi mu gisata cy'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEBE ari na hano turangirije aya makuru mu rurimi rw'Ikirundi abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi Koffi Olivier Rubere intwari yamfashije amajwi arabashikira Odironke Jimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihe rwa ibiganiro bya Radio Indundi Kirituro.